bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Amasendika abiri y'abaganga mu gihugu cy'u Burundi hariyo Sinapa na Senetes aranegura ico yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemo.
Abajejwe ubushikiranganje nibavyumve bahaguruke imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru uko abacu baduhebye n'izindi zego bikenewe twozitura.
Uyu ni Marie Bukuru atwara sendika Senetes, imwe mu masendika urikiyemo abaganga mu gihugu cy'u Burundi. Hakurya y'u Burundi mu Rwanda naho umwaka urarumanye umunsi ku yundi, imipaka yugawe mu ntumbero yo gukingikiza cha COVID ya 19. Abadandaza bo mu karere ka Rusizi murano makuru baragaruka ku ngaruka ibi byabateye. Musangwe ikaze ku idoni y'ano makuru yose duce ku masonga. Amakuru tuwafitiye reka ariko tuhere muri Congo Brazzaville, aho abanyagihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. President Denis Sassou Nguesso amaze imyaka 36 ku butegetsi, ahanganye n'abakandida batandatu baje bamaze kuvuga ko atamuco uri mu matora y'uno munsi kwa Mungu. Denis Sassou Nguesso w'imyaka 77 ariko arondera indi manda y'imyaka 5. Mu kwiyamamaza kwiwe yashize imbere imigambi ibiri nyamukuru: uwa mbere ni uguteza imbere urwaruka, wa kabiri ukaba gusanura igisata cy'uburimyi yifuza ko gisahiriza umwimbu wa petrole watumye ubutunzi bw'igihugu ciwe bucumbagira. Guy Brice Parfait Kolela akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari imbere mu bahanganye na Sassou Nguesso, ararembejwe n'ikiza cya COVID ya 19. Ujejwe kwiyamamaza kwiwe yatangaje ko uyu munyepolitiki w'imyaka 60 yajanwe kuvurirwa mu gihugu cy'u Faransa ku mugoroba w'uno wa Mungu. Muri video yashize ahabona ejo biboneka ko atatuguvagira, yabwiye abanyagihugu muri Congo Brazzaville ati: ndi kongwana n'urupfu ariko ndabasavye muzohagurukane niyonka muje gutora ihinduka, sinagwaniye ubusa. Inyuma y'ayo majambo Guy Brice yaciye asubizamo ivyuma vyariko bimufasha guhema. Mathias Zon yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi muri Congo Brazzaville akaba mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bariko bahiganira ikibanza cha president, we yatangaje ko atazokwemera ivyavuye mu matora. Mu kiganiro yahaye radio y'Abafaransa RFI yasiguye ko umurwi ujeje gutegura amatora uhengamiye ku ruhande rwa president Denis Sassou Nguesso. Utundi twasorobo abatavuga rumwe na leta muri Congo Brazzaville batanga ko uturorero mu kunebagura itunganyo ry'amatora no kuba inama y'abepiskopi katolika yarimwe impusha zo kurungika indorerezi zayo zirenga 1,000 mu biro bitandukanye vy'amatora. Icibwa rya internet gibonekeje mu bice bimwe bimwe, ihagarikwa ry'umwe mu baharanira gateka kazi na muntu yatawe muri yombi yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano. Numenyesha makuru y'iradio y'Abafaransa RFI yirukanywe ku butaka bwa Congo Brazzaville. ONU yasavye abegwa n'amatora y'ukuri n'uwa Mungu bose gukora ibishoboka akaba mu muco no mu mutekano nta ngere. Hagati aho ONU n'umwe bwa Buraya nta butumire bahawe bwo kuza kurorera ano matora muri Congo Brazzaville. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya tuca tubandaniriza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nani abice ku masonga nkitangura. Masandika abiri y'abaganga mu gihugu cy'u Burundi ariyo Sinapa na Senetes ariyamiriza ico yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemo. Mu kiganiro ayo masandika yahaye amenyesha makuru kuri no wa Mungu i Bujumbura mu Burundi, yaseguye ko hari nk'abakozi bahindurirwa akazi hatisunzwe amategeko. Ayo masandika yamiriza kandi ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'amategeko afatwa batagishijwe inama. Ibindi kuri no nkuru tuyo tubaza mgenzi wacu Pierre Clavernier nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Sendika zibiri z'abaganga n'abaforomasi na pa Syndicat National du Personnel Paramédical et des Soignants na CNTS, Syndicat des Travailleurs de la Santé ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemo katubahirijwe. Mari Bukuru atwara Syndicat CNTS avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama. Ayo masendika yabitangarije mu kiganiro yahari bamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu ibujumbura.
Hari bibazo bijanye n'umutekano w'abakozi ku kazi, hari hindagurwa ry'akazi cyagasakisaki bitisunga amateka n'amategeko byatumbera hanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bari ko barashyira habona ibikorwa by'isesagurwa ry'ubutunzi cyangwa by'indwara itabereye hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba ari benshi byo twise le deploiement byabaye badashyizemo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu 2011. Hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi, ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganji wari washyizweho mu 2012. Icyo gihe byakorwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabaye aho muri 2012 kuko twarimbwo ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe.
Ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi aricyo gituma zahisemo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Urwego rw'umushikiranganji wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma.
Turashimikira cyane cyane ko bari ijyanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nicyo kiri ku isonga ry'ibindi. Turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage ku bihanda abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishyura cyane ngo aduhamagare. Burya ibiganiro iyo bibandanya neza ntitwari gushika aha byageze. Iyo rero bidashobotse amategeko mu bijyanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza.
Ayo masendika y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitorege umuti. Icyo bikoze abarongoye ayo masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa.
Ntawe twimirwa ku neza y'abakozi tubagaserukira. Abajejwe ubushikiranganji nibabyumve bahaguruke, imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana kababaro afise bwayabonye. Dr Jean Bosco Girukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yabwijwe ijya Amerika ko azogira icyo avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere. Yavuze ko bazobanza kumviriza neza ibyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa Mungu. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere vyituwe n'aco birashima gushikiriza. Icyo bikoze ni ikibazo cakunze kuvugwa kuva kera, rimwe na rimwe mbere bikavamwo na za yegeregere nyinshi. Urunani mpuza amasendika mu Burundi, COSIBU, Confederation des Syndicats du Burundi, rwaciye rwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi biga negwe amazi atararinda inkombe. Ikete risaba uwo mubonano ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ryatewe ko umukono n'uburongoye urunani COSIBU Celestin Savimana. Amasendika SINAPA na CNTS arimo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri urwo runani mpuza amasendika. Pierre Clavernier nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.
Pierre Clavernier nkuru rakinuye reka tugume mu gihugu cy'u Burundi aho abakenyezi baba mu makomune yo mu ntara ya Makamba ahanurubibe n'igihugu cya Tanzania babeshejeho n'urudandazwa ndengambibe bariko baratera imbere. Basigura ko babikesha ahanini inyigisho bahawe n'ishyirahamwe rihurikiyemo abakenyezi bahungutse Afrabu mu mpunyapfunyo. Ino nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe bo mu makomine y'intara ya Makamba ahanuruye n'igihugu cya Tanzania turi mu manuko bw'u Burundi bavuga ko ubu bariko baratera imbere. Niyo gushima Eveline akora urudandazwa ndengambibe n'uwo muri komine Mabanda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko we na bagenzi we inyigisho baronse zabafashije kumenya gutandukanya urudandazwa ndengambibe.
Nakarorero baratwigishije ukuntu dushobora gukoresha amahera mu buryo bwiza, bongera baratwigisha kubijyanye no gutunganya umwanya mu rudandazwa rwacu twacu ruko turakora rutoro rw'abakenyezi njabukambibe. Ibyo rero byaduhaye kugira amahirwe meza mu miryango turimwo, bikaduha kutahura gutunganya umwanya ku buryo dushobora gufata umusaruro tugafata ibintu nk'ikintu twakoze ejo bashobora kugikora nk'uno munsi. Kubyo twarabirose mu bumenyi cyane barakoze ahubwo.
Abakenyezi bo mu manuko bw'u Burundi hari kindi bashima inyuma y'inyigisho zishira hamwe Afrabu rihurikiyemo abakenyezi bahungutse. Umufasoni Shukuru wo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ku izo nyigisho zamugiriye akamaro kubijyanye n'imibano.
Hanyuma nanjye rishira hamwe kuva itangiye kuboneka nukuri zaramfashije cyane, na cyane cyane kuko twubakanye nk'aho mubagirishije seminere cyagiye baheruka kuza ngaho. Ubuhoho urudandazwa rwanjye ndarukora atangorane kandi tukumvikana. Ibijyanye naho no kuguranana je naratoye ingurane, ndayitoye misanzwe ndandaza ibintu nk'ibirato, impuzu, ndatora ingurane rero ndayakoresha. Je mbona ibintu bimeze neza kwe mwaragize neza kudufasha. Hari ibintu byinshi mugenda muratwigisha nanjye kandi bituma nanjye urudandazwa rwanjye ndarukora neza. Namba no bangiye kurangura nkazana ibyo bintu zigashyira nkaza bwije nta ngorane kuko ubu yarize yaratahuye mu rugo kandi na mahoro.
Abadandaza b'abakenyezi ndengambibe bavuga ko ishyirahamwe Afrabu ryabafashije guhindura uko bakora ubwo rudandazwa. Bavuga ko mu kujabuka mu gihugu kibanyije Tanzania baca mu nzira z'ikinywabi ariko ubu bakurikiza amategeko. Sindayihebura Olive n'umwe muri abo bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe n'uwo muri komine Mabanda.
Iki gihugu jabuka imbibe n'ukuri caratwigishije cyane. Ubu tujabutse tujabuka neza kandi tukavugana neza, ibidandazwa byacu tukabizana neza kubera tushitse na kuri Oberi turavugana neza bakadupimira umuzigo wacu neza. Jewe ikintu ndangura ndangura ikintu cy'imboga, isamaki cyangwa indagara ndazikura muri Tanzania ndazizana iwacu mu Burundi. Ni ukuri emwe turabizana neza kandi mwaratweretse neza, emwe tuvugana neza ibintu byacu tukabizana neza. Ni ukuri kandi ndakibashimiye cyane.
Muri izo nyigisho zo kunagura abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe ishyirahamwe ry'abakenyezi bahoze mu buhungiro Afrabu ryitwaza abahinga batanga inyigisho. Leonard Bizimana umuhinga mu bijyanye no kwiteza imbere yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mu nyigisho yatanze harimo guhamagarira abakenyezi kwiteza imbere bakoresheje uburyo buke bafise.
Buke buke gushikana umusiba ku mugezi nk'uko yavuga mu Kirundi abone tubabwiye tuti uhereye ku mafaranga mufita iterambere rakunda. Eto cyo twabwira ngo ibyo mubuze mubironderere mu byo mufise kuko bujya rimwe na rimwe abantu bavanga babuze amafaranga ariko haba namba abantu babura amafaranga abateza imbere ahubwo babura ibyiyumviro ibateza imbere. Icyo gituma uhinga umwe yavuze ati rekaresi ni mugani w'Abayuda uravuga ngo abantu bamabijogota ko abuze amafaranga ngo nta urijogota ko abuze ubwenge. Rero twebwe dufatanya izo mpande zibiri kwigisha umuntu guhindura ibyiyumviro guhindura imico kugira ngo tumuhamagarire kwiteza imbere azi impamvu yo kwiteza imbere bikamutera gushyiraho ihangiro rirama maze ihangiro rimushikana ku ndoto ziwe nziza. Ibyiyumviro ni itunga rya mbere rikomeye ry'umuntu hamwe bikorwa bikaza byuhira.
Indongozi z'ishyirahamwe Afrabu zimenyesha ko izo nyigisho ku bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe zigiye kubandanya na cyane cyane aho hose haca ibidandazwa vyaba ibisohoka canke ivyinjira mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere umukenyezi.
Desire Hatungimana urakoze kudusomera ino nkuru dukesha abakunzi bacu mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu tuce tuyabandaniriza mu gihugu c'u Rwanda huno musi kwa Mungu umwaka urumanye umusi kuyundi ku mupaka hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo wugawe mu ntumbero yo gutuzikiza za virusi ya corona. Abakorera ubucuruzi mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda bagendewe na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bamusiguriye ko ingingo zo korosha ubudandaje hagati y'ibyo bihugu bibiri atana kinini zakoze ku gihombo c'umurengera batewe n'iyugarwa ry'imipaka.
Ni icyemezo cyagize ingaruka nyinshi ku bacuruzi bato n'abaciriritse bakeshaga imibereho urwo rujya n'uruza hagati y'abaturiye imipaka. Abiganjemo abacuruzi ibijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa Kamembe bavuga ko ubwo bucuruzi bwahahungabaniye bikabije.
Ubucuruzi ubu ngubu bwarahagaze kubera nyine kwambukiranya bitagikunze. Tumeze nk'abafunze isoko kandi turyirirwamo.
Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuziki ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjiye. Naho ubu ishobora gukura umutayi wa 30 imuhira. Iminsi 3 yose yarangiye. Ugataha si ibiryo by'abana, si umwenda w'ishuri. Kwarahombye pe.
Abakongomani bakiza twabagaga z'inka ijana, ijana na 20 zikanarangira. Ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 Kamembe, izo 5 ntizishire.
Iki kibazo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka kiragaragarira no mu masoko yaha ku mipaka. Byinshi mu bibanza byahoze bicururizwamo biriho ubusa abantu n'imbarwa.
Twabuze abakiriya kandi isoko risare ryambaye ubusa rwose namwe murabibona biragaragara.
Aba bose bagiye
bose benshi bagiye bamurwa n'abakongomani, abandi barahomba kubona imisoro batangaga barayibura bahitamo gutaha bajya mu rugo.
Aba bose baritahiye bibera mu rugo kubera ko arabishyira hano ku gatara ntagire umuntu umubaza ngo iki ni igiki. Ntabwo wagura pavuro naje ihinze ntiwaza kugura ibitunguru nanari nabihinze.
Bitewe n'uko babonaga nta bakiriya bahari sanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuborana nta mukiriya uhari bituma mvuga ngo reka mbe impagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo.
Abategetsi b'intara ya Kivu yepfo ku ruhande rwa Kongo n'ab'intara y'Iburengerazuba ku ruhande rw'u Rwanda baheruka kumvikana ku birebana no korohereza abacuruzi bato kwambuka imipaka muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Hari mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 ubwo mu biganiro byabahurije mu mujyi wa Bukavu abo bemeranyije ko abacuruzi bafite inzandiko z'ingendo za passport na laissez passer bakwemererwa kwambuka bamaze kwipimisha no kugaragaza ko nta bwandu bwa COVID-19 bafite. Icyakora ku bw'aba bacuruzi b'abanyarwanda ibi nta musaruro ugaragara byatanze mu bijyanye no kongera urujya n'uruza kuko hakiri ukwifata cyane kuri bagenzi babo baturuka muri Congo kandi aribo bakiriya. Ikibazo kiri ku kiguzi cyo kwipimisha kigihenze ku ruhande rw'icyo gihugu gituranye.
Abakomandi batanga amadorari 30 k'umuntu yambutse. Urumva ko ubona rero n'amadorari 30 n'amafaranga menshi cyane. Ntabwo yabona bara amadorari 30 yo kuza gutanga kugira ngo bamwomutse, noneho ngo abure nayo kuza guhanga bikunde.
Bariya batambutse nta bakiriye tubona, n'ubundi tugera mu masaha 9 nta muntu uragurisha n'ibihumbi 3. Kubera ko abanyarwanda ibi bintu by'imbuto n'imboga usanga benshi ari abahinzi babifite mu mirimo. Abihahaga ni bariya badahinga.
Ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ikiguzi cyo kwishyura igipimo cya COVID-19 kuri aba bacuruzi bato kirasaga gato y'amadorari 5. Bagasanga ibiganiro bihuza abategetsi ku mpande zombi ku buryo bagenzi babo bakoroherezwa byaba igisubizo ku gihombo bakomeje guhura nacyo.
Nka leta yacu n'ubundi kwidukunda yavugana n'abo muri Congo, abakongomani akaba aribo bajya baza nabo igiciro kikamanuka. Aho kuvuga ngo tubikurikire twebwe twumva n'ubundi ari ubusiragire. Ntabwo tugiye ngo ducuruze tudandaze nk'uko twadandazaga, n'ubundi duhagarara ntibakatwirukana ngo dukomeze.
Ni uko nibura abakorohereza nyine, nibura twebwe tukaba duhagaze kujyayo, ariko nibura bo bakabareka, nibura bakajya baza bakaduhahira.
Nibuze babaretse bakajya bizira bakorosha igipimo, natwe byadufasha wenda n'abatwambuye bashobora kuzayaduha.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ku birebana n'icyifuzo cy'aba bacuruzi, ariko ntibyadukundira. Bwana Kayumba Efraim uyobora aka karere ku murongo wa telefone yatubwiye ko ahugiye mu nama aza kutuvugisha hanyuma, nyamara kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntacyo yari yakadutangarije. Mu gihe yagira icyo avuga naho twazabigarukaho mu makuru yacu ataha. Uretse kuba aba bacuruzi bato bambukiranya imipaka bo mu Rwanda bagaragaza ko ihungabana ry'imigenderanire n'abaturanyi ryatumye hari bagenzi babo bafunga ubucuruzi bagataha abandi bagahomba, hari n'amakuru Ijwi rya Amerika yamenye ko bamwe mu bakoreraga mu mujyi wa Kamembe babishoboye bahisemo kwimurira ubucuruzi bwabo ku buryo buhoraho mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma yaho ku ruhande rw'u Rwanda byangiye. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandaniriza ibiganiro byacu ku kiyago mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na bamwe mu Barundi baba aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baheruka gutunganya umugambi wo gufasha bagenzi babo baba muri Amerika n'ahandi ku isi mu byerekeye kurahura ubwenge mu bijanye no gutangura ibikorwa byo kugwiza itunga hamwe no mu bijanye kumenya gukoresha amafaranga mu buryo butuma aguma agwira. Mu batanguje uwo mugambi mugenzi wacu Frederic yatumiye harimo Arlene Twase aho mu gisagara cha Beton Rouge muri Leta ya Louisiana, hamwe na Apollinaire Nshimirimana aba mu gisagara cha Atlanta muri Leta ya Georgia. Apollinaire ni watangura vuga havuye icyumviro.
ingena natangu yu mugambi ni huko awazwezi waza muri Amerika kwa wajenda mwini kutuku kyo hande wapu yu mkuku piyago wajenda wakite yu ujiro yuko wakite yu wazo sendere aliko mwene wajenda wajenda muri Amerika kwezi kwenye chandere la kora na kubenda kushule kubira ngobaro kuhu kumeni kwa kwezi yu sendere nani humwe murabu mwene mekuna liji njeze nashite kaha ani kushule nkaba ani liza aliko maze kuhenda kuhiza na chie sanga yuko nubundi kuhiga vija hajije kukwe la kesi niyo uize ego ularonga mpaporugumu kindo halima ukakiza kulonde la kazi aliko uudima kukitanga buta ugo buta angukane hali ukulonga kazi kuja kulonde la kazi mwisa anje nukuja kukateye no mwisa anje kesa wano kujenda kushire kugira ngo kwaongi unpapuro duhugure nga zabu kutuza mtawa kazi aliko sechia leo jena abo ye mbona hivu mbona umenga hivu mbona hivu ama aliko nashiki nisanga hivyo liyuda kani jomora kuko inda nize hivu mbeto kuwa kana jena nduwa ka ndatangula kuikula jene yene nubuga nbuga zi ndi bosi wa anje yawe yene ni ikorela kukuna wana kuku ukorelo mundi mundu jari gole kukurela watanga mwisangu yuko hilo mwoto kusangu wajima gawe umukoleso wawe aliwe abukontrola kusangu umukoleso wawe akontrola ama ya ukorela anda kontrola nunganya ukorela kukurela kubile kita kukura isaha izi kutigeza mwoto kutifasha kwa kumukira yumo bie kukunda yuko kika umunganya wewe amulikula mwone na kukulikula mwone na business yeru na kia hita mwoto ukora uji wanje kwa business uji wanje aliko mwoni ma nara hizi ya ndanya mwoni ma nara aje kusanga ukorela mahera na honyele ili haandije kuko ya chie mpanga kiki nalaru kachane hore la mahera ambaka nchie mpanga yu wa ziiza ni ize ninge na mahera kora
icho ni kiwazo gihamba ya chanagu wase kumenya inge ne ukora ukoresha ama faranga icho kiwazo tura kigaru kwa kumkanya aliko na shaka mufaso ni Arlene tuwasina wajine atugire muli vyo itera mumukoresha zio kugurana ugenye kuhi zoma abantu mutumina ni wande abakurikira muri ivyo biganiro ni wande
Eko Frederic ibiganiro tugira yo kuri Zoom ni byuguriye ku bantu bose bakeneye kwiga kugira ngo biteze imbere bamenye nkuko akorana bivuze kwigura mu bwenge bwo kumenya ingene ushobora kwikorera n'ingene ushobora gukoresha amamiro ba uhembwa so umuntu wese afite imyaka 18 irenga arashobora kwitabira ikiganiro tukaba tubigira iminsi yose kugira ngo dushobore gufasha abantu bose naho batumbera muri kano kanya bihazini no muri Canada ariko umva ideye yuko bishobora kuzoheza bikaba bigashikira n'ahandi no mu bihugu cacu kugira ngo dushobore kumenya ingene dushobora gufasha abandi no kwiteza imbere
Apodele shimini mana mwavuze ikibazo gihamba cyane bose mwaheza amashuri mwiga yerekeye kubaka ariko mubona ko kuja gusaba akazi atari ikintu cyo bafasha cyane bose muhitamwo gutangura kwikorera ariko ikibazo cyo gutangura kwikorera ni ikibazo gitera ubwoba abantu benshi mwebwe mwagize ubwoba mutangu mwimvire ko muteza gutangura nka entrepreneuria mugatangura gushinga akazi mukiha akazi mwebwe nyine
Tuliki ni kuhimu kabuze kane kuhi kesilazo kuko kumo kizuze niko niko kari kineze aliko mwisa ambe kane kane uli mjuhugu utampu kiemo kujira ngo uze kujua mwili business ujire ujiriki kangwa nabandi wa mpanga wa mbiliye wabu kieho nabandi kumuli wa mparimaje ni kuhi kini mwili domeni ya yote mpanga wile zemi hili kwa aliko ichuna voye mwuzima ichuna nige mwuzima na hili kipata ikigwa kijyanye n'ibya business hanyuma kugabo ndasanga kugira ngo umuntu ati abantu bose bateye imbere n'abantu bakora ibintu badashaka umva basigije n'ibindi basigije bifuza gukora ikintu abandi bantu badakora mu busanzwe ibintu abantu kugira ngo amahera nta kintu kiza kitari kitagoranye amahera napfa kuko nyine ntiyamugwa ku biti kigerwa gukora rero umwanya arazi umwanya nakoreye gukorera umuntu akambona yuko umwanya nkoreshereje uwo muntu ahubwo ngiye kwiga ingene nanjye ndonka amaze kugira ngo nshobore kwikorera kubera ubundi nanjye ndamukoresha agakorera amagara ngo ubona kureba yakorera amagara kuzuzi yangurira kubera yarampemba yarampondora n'ayampundi mugabo nsanga ibikorwa umuntu akunze kugukora kutanga kuhugo yindi za chane mga uwe mbukuko akadamu duke ya nikini suma mbona mpati ya hili ndi mbongu uruwe ukunda mbona awrawona awadweti utangaja kutie ugea ngile ugea ngato waka jimriye aliko nilazo yuko yu mantarete yu kuhiku wa mbote hugo waduki ya jangu kushule ugea ngato siige ingene koro ndiru mbuzi hugo tuwe awa entrepreneur awa entrepreneur tuwe awa koreja tuwe kuhiga kuwa awa koreja uliko kuhiga kuwa awa koji awa koreja hugo tuwe kuwa awa koreja hako hako tuwe kuhiga kuwa awa koreja yero ndashyira ubwo ariko utege umugi ufashe buzikireka n'ikene gufata kandi n'ikenezo n'ukuri nasanga ari ikenezo cyiza kubera hari byarabaye ibyari bigeze mu kambo z'amasanze n'ingene ntorora ubuzima bwanjye
Madame Arlene twase Pauline yavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko umuntu yikorera kenshi na kenshi usanga ruhacare rwose ari nacyo gituma yaciye ahitamo no ku kwirwa kubyangiye cyane cyane mu byerekeye ukuntu ukoresha amafaranga ateza gukoreshwa ikibazo cyo kunanirwa cyane mu gihe umuntu yikorera mu gifata gute mu kivuga ko iki
na jeni bata yuko byavuze ari cyo kimwe mu kintu byose hari ntibyoroshe naho gukorera umuntu nawe nyene haragiraho you know uruha ugakora amasaha menshi mugabo ukazokwama ufite iyo kontrola tayifite so turumva yuko hageze yuko ushaka kwikorera bisaba byinshi kurusha yuko ugenda gukorera umuntu ariko urumva umaze kubona yuko intumbero y'ibidoza mu nyuma bifasha kurusha yaho urukorakorera uwundi uremera ukaciye icyo gikorwa hanyuma ugakora kuko uzi yuko ibyo ukorera byose nibizoheza bikagufasha bigafasha umuryango n'ibizobandanye bifasha abandi kuko muri icyo gihe si wowe wenyine uhezuka ukunguka n'abandi bose uzoheza washobora gufashisha kubaha ku kazi cyangwa kubaha ubwo buryo nabwo nyine bwo kwikorera uzoheza usanga ufashije benshi atari wowe gusa so nibaza yuko muri byose uraba icyiza uraba n'ikibi ugaheza ugafata intumbero igufasha iguteza imbere atana wenyine gusa mugabo n'abandi
Apoline Nshimirimana ikibazo mwavuze kijyanye n'ikoreshwa ryiza ry'amafaranga inyigisho y'ukuntu amafaranga ateza gukoreshwa n'ikintu gihambaye cyane rwose mu gihe abantu bashaka kwiteza imbere mu ngira icyo mu kivuze ko
murakoze cyane rwose kuri icyo kibazo muri make Frederic urabona hariho isiriye bwo gatoya mbere n'imbere y'uko kibazo cya mbere ariko kijyanye n'ikoreshwa n'icyo mumbagije hari uburyo bune umuntu ashobora gukorera amahera ariko ugasanga bubiri muri bwo bugutuma uzoguma uri umukene bubiri muri bwo bukazogutuma uronka amahera menshi akazi ka mbere ushobora kagutuma uzosaza uri umukene ni nako kuba ukorera umuntu kubera agukontorora aguhema ayashatse kandi usanga atazi guhahira akakabiri nako ni akazi ko kuyikorera nk'umuntu self employed nk'umuntu wikorera wowe nyine ku giti cyawe ariko ugenda gukora byose kuko kenshi muri ibyo bibiri niyo urwaye ego umukoresha cyangwa umuntu azi aho wenyine kurwara ariko iyo wikorera wowe nyine tuvuge niba nzanje ndagucuruza njyewe n'ibyo bicuruza dore nahajya nyine n'ibyo bicuruza byose biri kuri jyewe iyo urwaye n'amahera akaza n'amahera atarwara n'umushahara ufite kurwara kubera utagiye gukora ibihuhembwa muri icyo gihe umwanya usanga gukontorora ahandi aho ugasanga umubosi wamukontorora hariho bibiri nabyo rero icya mbere nicyo kuba ufite business kuko iyo ufite business ufite abantu uri umukoresha ufite abantu bagukorera hanyuma ukabahemba urumva bakora ari benshi ugasanga ni wowe uhembwa ufite abantu ijana bagukorera urumva yuko buri gikorwa umuntu akora urahembwa urumva birasumba ko ingufu zawe zirasumbwa n'abantu ijana hanyuma rero ikindi nacyo nicyo kugira ngo amahera uyasubire kuyashyira kuri iyo ndetse mu bintu bishobora kunguka nk'ugucuruza nk'ukurimisha nk'ukorora ukagura inzu imwe ukagura inka zitatu ukagenda ukorora cyangwa ingurube niba hari ibintu byinshi uri gukoresha ukayacuruza muri make nko kumenya yuko amahera agukorera kuko kenshi hari abantu bakunda kubona amahera bayabona bayafite muri banki bakabona bayabona hajya kuba bagasinda afite amamiliyoni muri banki nk'ibihumbi amajyana ngahe muri banki icyo kintu kiri kuko amahera ari atajya agukorera
akaba inyunga duce dusozera makuru n'ibiganiro twacyafitiye muri kano kanya dushimira bagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari 10 na Joël Diane n'inahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Facile Gbehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mugire ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu ahanje.